VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika ye kubashikiriza biganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mungu tariki 20 y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ubu ni cyaje cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi wa radio Ijwi rya Amerika muri sanga. Mu rwego rw'abategetsi bagize inama ishyirahamwe rya Afurika ijejwe amahoro n'umutekano warafashe icyemezo ku munsi wa gatanu cyo kurungika inteko 5,000 mu Burundi zigiye kwamira ubwicanyi no gukingira abanyagihugu inteko zo bazitwa Maprobu. Uyu murwi usaba kandi u Burundi kuba bwatanze inyishu yo kwemera canke guhakana iyo ngingo mu gihe cy'amasaha 96 kuva ku munsi iyo ngingo yafatiweko. Izindi ngingo zafashwe zerekeye ibiganiro hagati y'Abarundi aho abo bategetsi basaba amakungu gufasha kugira ngo umutahe wo gutunganya ibyo biganiro uboneke mu gihe Abarundi nabo nyene basabwa gukorana n'amakungu mu gushyira mu ngiro ibisabwa byose. Iyo ngingo yo kurungika inteko rero iravugwa ko byinshi hari abibaza ukuntu ibintu byogenda mu gihe leta y'u Burundi itokwemera izo nteko. Hari n'abavuga ko byoca bigorana kuko ku ruhande rumwe ishyirahamwe rya Afurika rishobora kwisunga ingingo ivuga ko rifise uburenganzira bwo kurungika izo nteko cyane cyane mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu bugeramiwe kandi mu gihe hashobora no kuba ihunyabwoko maze ikarungika izo nteko leta y'u Burundi ibishaka canke itabishaka. Ariko hari n'abavuga ko muri icyo gihe iyo ngingo yoba itekubiri n'amategeko. Mweho mu bivuga ko iki eka mwiyumvira iki kuri iyo ngingo yo kurungika izo nteko za Afurika zijeje kwamira ubwicanyi hamwe no gukingira abanyagihugu. Uyu munsi rero twatumye abashingantahe batatu bakurikirana cyane rwose ibibazo vyo mu Burundi vya politike. Turi kumwe na Professor Paul Nkunzimana akaba arongoye umugambwe w'abakozi. Turi kumwe kandi na Odifax Ndabitorere akaba ari umwe mu bagwanya kiringo cya gatatu. Turi kumwe kandi na Innocent Bano akaba uyiwe ashigikiye umugambwe uri ku butegetsi. Mwiriwe neza abashingantahe mwese.
Mwiriwe.
Murakomeye.
Jewe ndi fashion da Victoria aho ndi muri Holland meze neza cyane. Murakoze.
Ego mwiho Professor Paul Nkunzimana ahi Bujumbura. Murakomeye.
Ego turaho turaho nokoze.
No mushya na Innocent Bano Bano mu Burusi ho gute?
Asa turaho na meze neza kima imbeho yagabanutse.
Ndi vyiza cyane gose nagomba rero tutarinze kubatesha umwanya ariko imbere yuko dutangura hariho inimero nashaka kwibutsa batwumviriza. Wo duhamagara ko iyo nimero nayo ni imwe ya nimero ya WhatsApp ni 001 202 441 913. Ndasubiramo iyo nimero 001 202 441 913. Tutarinze rero kubatesha kanya nashaka ubwa mbere na mbere ico kibazo tukibaze umushya ntahe Paul Professor Paul Nkunzimana. Nikindi kibazo no bibusa ko twovugana kandi ni kibazo cy'ibindi bihano byafashwe byafatiwe Abarundi bane ayo mazina mukanya ndaye bahari ko nashaka tubanze tuvuge kuri ico kibazo cizo nteko. Mushya na Paul Nkunzimana mwebwe mwumvise ico cemezo mwagifashe gute izo nteko zogarukana amahoro mu Burundi eka Burundi bukwiye kuzemera muzi bwa Afrika?
Ego murakoze. Dokuri nuzerekeye inteko kwisi hose nzima nta na hamwe izo nteko zatumye haboneka amahoro. Nanoneho no kumesha yuko hariho urwandiko hariho Abarundi b'imigambo itandukanye amashirahamwe atandukanye eka n'amadini atandukanye 5,534 bashize umukono ku rwandiko bavuga yuko ibibazo vyerekeye Abarundi ari Abarundi bonyene bobitorera inyishu. Kandi nanoneho no kumesha yuko irya ejo ku itariki 18 twagize ikoraniro ry'igihugu rihanira ubumwe ubwigenge n'amahoro. Twarahananye ivyumviro rero kuri ibibazo vyerekeye inyishu za gisirikare canke inyishu za gipolisi. Twasanze ku isi hose iwo atahantu na hamwe atanyishu igipolisi cyangwa inyishu ya gisirikare nta nyishu y'inteko n'umunsi n'umwe haboneka inyishu ku ngorane abanyagihugu bafise. bara twahananye ivyumviro twaraba ibihugu zose zo kwisi haba muri Iraq haba muri Syria haba muri Centrafrique haba muri Libye haba no muri Somalia gushika n'uno munsi inteko zarateye ariko gushika n'ubu nta mutekano urijya uboneka naje gituma aba bantu bari muri iyo nama basohoye umuhamagaro uhamagarira guharanira ubumwe ubwigenge n'amahoro babuze bati naroneho muri iki gihugu ati murabibona abantu bese twese duhanzwe n'amatati ya politiki atanyungu tubicusemo kuko abanyagihugu bifuza amahoro gusa amahoro akaba ariyo nkingi yo kubaho muri iki gihe kandi kandi ubukene ntangere kandi ubwo bukene bukaba bwate mu bice byose by'abanyagihugu ubu nta muntu n'umwe mu Burundi yoja ngaha akavuga yuko adakenye nko ku bice birenga 90% abarundi bose barakenye kandi ibyo
ubwo bukene mushya na Paul Nkuzibana ni ingaruka y'uruhagara rwabaye mu Burundi sivyo
oya ari na gato izo ngaruka n'amapolitike ashigwa mu ngiro y'ugushikiriza amatuwe y'igihugu abanyemari b'abanyamahanga urabanye igitabo cy'ikawa ukuntu zagenze ibyukuriha umwenda hakaba umwenda abanyagihugu atagenda kimwe bagize umwenda bakurikije ubwo ku kijisho nacyo gituma n'ubwo wandiko bashikiriza bavuga bati ingorane ziri mu gihugu zategerezwa gutorerwa inyishu n'abarundi bonyine kandi bakavuga bati iyo abarundi bava bakagira bose si abo banyamerika baza kudutorera inyishu ku ngorane dufise si abo bafasi si Union Européenne kandi nanone bakavuga ati naho hari abantu bavuga ibintu byerekeye ihonyabwoko ego hari abantu bavyifuza ariko twavuga tuti abahutu abatutsi abagano abatweka n'abandi bose basangiye kubaho kubi basangiye umutekano muke basangiye ubushomeri basangiye no kubura icyo biha bakavuga rero bati dukeneye muri iki gihe ni uko ahubwo abantu bose baja hamwe kugira ngo batore inyishu none abanyagihugu kirimo guverinema abatavuga rumwe nayo amashengero yose yo yava akagera amashyirahamwe atandukanye inzego zose amashyirahamwe y'akazi na cyane amasendika bakavuga bati ahubwo abarundi nibo nyine
batubwira kutoreza inyishu
ikibazo akazuza cyo gucamo
reka icyo kibazo tukibaze n'umushigana he Audifax izo nteko mwazakiriye gute mu gihe leta y'u Burundi itozemera byogenda gute
mu bihugu byose
reka nabibutse kandi umushigana he Audifax mwese bashigana he turi kumwe ndabibutse ko mwumpa akanya gato umwanya wose
tumaze igihe turiko turabura abarundi batari bake hanyuma bonabo ntibiyica baricwa hanyuma rero iyo bariko baricwa mu bisanzwe leta y'ibihugu byose niyo ifise uruhara runini rwo gukingira abanyagihugu aha rero novuga nti iyo bimaze igihe nk'iki bimaze haba hariko harerekanwa ko leta ibihari icyo kibazo itagishoboye iyo rero icyo kibazo itagishoboye cyo gukingira abanyagihugu amakungu nico gituma yagiye hamwe wagenda araraba ingorane ziba zihari kugira ngo abanyagihugu bakingirwe twamye tubivuga n'ubu twashaka kubisubiramwo turazi neza ko naho inteko zoza umutekano n'ucuboneka ubwo nyene mugabo nico cyonyine amakungu afite yo kugira ati reka dufashe noneho turazi ko intambara zagiye zirahagarara hamwe ari uko abantu ibindi bihugu bigiye birafasha ni mwibuka intambara y'isi yose igira kabiri ibihugu byinshi byarafashije kugira ngo iyo ntambara ihagarare Uburundi buri ko burarwinka abasoda muri Somalia jewe mvuganye n'abantu muri Somalia tubana hano bagira bati haraheze amezi abiri haraheze umwaka nashoboye kujya muri Somalia kubera yuko mufise abarundi ibihumbi bingahe bafashe cyane muri Somalia ubu rero ni nyabagendwa nubwo ibintu bitarajya mu buryo saho honyine hariho n'ahandi so kuvuga ko ibibazo bizoca bihera ubwo nyine mugabo gukingira abanyagihugu ni ikintu cya mbere umurundi wese yari ategerejwe kumenya yuko
mushyira nayo Audifax professeur ya Paul Nkuzibana yavuze ko hariho abarundi baba bifuza ko ibintu byo yangara hakaba niho jya bwoko abo bantu barabaho
je nibaza ko ntitwoje kuronderera kure kuko naba bariko barapfa ntibiyica kandi noneho turazi ko muri kahise ko Burundi hera mu myaka 60 abantu bane bapfa ku bwinshi mu bihu mu gihugu cyo Burundi abo bantu ntibiyishye bitwa n'abarundi bene wabo hanyuma rero ukagaruka karaba none abo barundi bica bene wabo kubera iki kubera iki ari abantu gushika uno munsi basibye iyumviro byo kwica bene wabo barundi ako baronderera neza hanyuma ikindi nacyo gice gikurikira nuko n'ubutegetsi bwari buhari icyo gihe twagiye turabona abantu bica abanyagabarundi bicana nuko ubwo butegetsi butashoboye gutorera inyishu ibibazo biba bihari nta numwe azovuga yuko ari igihugu itagira ingorane ibihugu byose bica mu ngorane
n'abo
abategetsi baba bafite icyo gikorwa cyo kurondera ingene ingorane bayikura mu nzira abanyagihugu batarinze gupfa rero n'ibi biri ko biravugwa abarundi reka tubarundikire inteko gifashe abanyagihugu babanze ntibapfe
ego mereka reka ico kibazo tukibaze
kane murari ivyo bibazo mufise ingene biva mu nzira
reka ico kibazo mushya nahe odifax
yagenze gute 65 kw'abarundi bicana byagenze gute 72 kw'abarundi bicana 93 isinzi ry'abantu byagiye none ubu dusubiremo kandi mu 2015 twagira tuti haragizaho tudasubira muri ibi bintu n'ukuri kuko ubuzima bw'umuntu ni katihabwa n'icyo gituma mbere amakungu yari karagaruka kuri ikibazo cyo kunyika inteko bafatira cyane kuri rwagwandi kugukingira ubuzima bwa kemwa muntu hani buraya jewe mbaye n'aba bazungu bafata mwe n'izo ngingo hanini ubuzima bw'umuntu ni katihabwa butaweza gukingirwa mugabe yufate nk'iwacu mu Burundi ugasanga ubuzima bw'umuntu bufite agaciro ubusa ucyabwibaza none aba bandi baturaba aho mu Burundi adashobora kubona mu
nyamwe
reka akamaro
reka nibutse reka ndabibutse bashinga ntawe batatu turi kumwe Professor Paul Nkunzibana Odifax ndabitorere na ino sambano ko mu gihe mwompinyisha umwompa nyishu itarenga umunota umwe muri batatu umwanya uhera ni ngogareka n'ubu tuje kwa Dr Innocembano atubwire nawe nyene ico avuga kuri izo nteko igihe mwumva izo nteko ico cemezo mwacakiriye gute mwebwe Dr Innocembano
je murakoze cyane singe nadakiye nabonye kare nkinamico nabonye kare nkinamico kuko ubwa mbere kugira inteko zishobora gufata kuzite mu gihugu birafise inzira bicamo kandi birafite n'igituma izo nzego zisaye izo nzira zicamo nibaza ko abafashe icyo cyemezo cyo kwashaka kurungika izo ngabo mu Burundi nibaza ko babigize bitavuye kuri bo bivuye ahandi hantu turaze ingene Burundi bwari bumaze iminsi babushira ko icyo nakwita
pe aho mushaka kuvuga iki
bushira na abantu bipfuza
mushaka kuvuga
ariyo n'abantu bipfuza ku
mushaka kuvuga iki muvuze ko abafashe icemezo atari wagifashe ba mu dusobanurire
neza yo nibaza ko abafashe icemezo n'abantu urabona ijya jewe nzi nyene bakora ijya komisiyo n'abantu bahabwa amafaranga n'abanyaburayi iyo bahabwa amafaranga n'abanyaburayi bica bisigura yuko ibyo abanyaburayi bashatse ari byo bakurikiza batabanje kuraba cyane cyane ibyo abanyafrika kenshi na kenshi baba barimo nibaza ko ikibazo barundi barimo ari kibazo nk'uko abantu bamaze kubivuga bamaze kubyerekana ni kompo y'abantu yo hanze cyane cyane abanyaburayi hanyuma abanyaburayi bagacagerageza gukoresha abanyepolitike mu Burundi bagaca bashaka kugira ibyo baronde bazi ingingo nyinshi zagiye zifatwa barahagarika ibyo bamwe bashaka gufata ingingo zo guhagarika gufasha abarundi baragira byinshi barafasha abaza bararasa abasirikare abaza barica abantu abanyagihugu babaha ibigwanisho bice no bihugu bibahanye ubu rero bace bashaka no kwita kandi strategy kugira bashire ko pression Uburundi babicije kuri abo bantu kuko abo bantu nta jambo bafise n'abantu bafatije
ariko umushiye nahe bano
bisunze ibyo abanyaburayi bavuze ko urazi bice 70 y'amafaranga bakoresha ubu bice 70 y'amafaranga bakoresha ku ijana by'iburayi nuko bako abanyaburayi babwiye ati gira ibi mwebwe abanyafrika bacha bikurikiza kuko nta jambo
ariko umushiye nahe bano murazi ko iryo shire hamwe ka iyo murwi y'abategetsi bagize inama ijejwe amahoro n'umutekano mu ishami rya Afrika bavuga ko mu gihe hose habaye ubwicanyi buhitana abanyagihugu benshi hashobora kuba niho nyabwoko bashobora kwisunga ingingo yoha uburenganzira bwo kurungika abasirikare ibyo ntimuvyemera
ibyo bidavyeme none turabye byabaye muri Afrika hose turabe abantu ingene turabe ingene abicanyi nk'abihebyi twarabonye muri Kenya twarabonye n'ahandi hese abantu bapfa iyo baje kurasa abasirikare bakivu abasirikare na polisi bakivuna twabonye katanda hamwe mu buri Afrika kandi ku isi yose ingingo nk'iyo iragira gufatwa twebwe kibaze kubera icyo bifatiye Burundi igihe abo bantu bapfuye mbanze kubahoza pande imiryango yabo kuba bapfuye n'abarundi abo bantu bapfuye baje gutera abasirikare b'igihugu n'abapolisi b'igihugu nibaza karakagaye ku gihugu gifise ingabo ziri hanze kandi igihugu gifise inzego izo nzego zo gucungira umutekano nibaza yuko baba babagaye babwira ati twe tujya tuzana bacabwa ni nkuko navuga ko bayifashe nkuko ari yindi ari milisi ariko yica abantu nibaza ko inzego z'igisirikare n'igipolisi mu Burundi zifise ingendo kuva kera hose nziza zane zikoresha gusa ihageze kwivuna umuntu ariko abatera nibaza ko bitoca bituma yuko amakungu acahaguruka ngo hagira habe genocide
ariko icyo bakunga avuga
mu Burundi
icyo bakunga avuga
igisirikare n'igipolisi kimeze ko tuzi inzego z'igihugu nyari kimeze ko zo zirimo ubwoko bwose kubera icyo bazana mu ijambo rya genocide iyo genocide bije gukorerwa abandi icyo ni cyambere cya kabiri turabye igihe basinya bari kubasinya amasezerano yo guhagarika intambara umuhari FNL utarajamwo ko mbega izo ngabo ari abapolisi n'abasirikare bose bari hamwe bamaze gucangwa barimo abahutu n'abatutsi bagiye bakagwanya abantu
kwagwaza
biharize mu bwoko bw'abahutu kamafunga atigeze ahaguruka ngo avuge ngo
ndabibutse mu mushinga bano
none ibyo bintu mubifata gute
muze mwana umuntu tubwe muzamukoze
igihugu cyose gitewe kikivuna kujyamo genocide nibaza ko ari bimwe bita fond de commerce cyane cyane abanyepolitiki bashaka kubikoresha kugira abashobora gushika ku nyungu zabo.
Reka nsubire nibutse ko mwoza muri umuntu umwe mwamukoze cyane gose tubibutse inshuti mwese ikomuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye nayo Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Samuel muranyumva neza?
Yego turabumva.
Turiko tuvuga cyane cyane ku cemezo cyafashwe ni no murwi watetsi wagize inama ejejwe amahoro n'umutekano mu ishyira mu Afrika inteko zo rwikwa mu Burundi inteko 2500 murafite ikibazo murafite icyumviro
yego hanini ndafite ikibazo kangira n'icyumviro hama mbanje kuramutse abo batumire Odifax na Paul n'uwo wundi
yego
je ari bigamere ku kibazo none nagira mbaje kwabo bantu byo kwabo banye politiki bacu b'abarundi na cyane cyane twe twatubona kumenga je ndacari muto ndacari rwaruka kana vutse inyuma y'amagume 93 mugabo kuko ndumusanze ndumunyeshure ndamasoma mu bitabo nkabona uko ibintu byagiye biragenda kuva Burundi bucikukira gushika no munsi ibyiza mwino munsi wo ndabino munsi wo ndabibona ko sanzwe mba ndi mu Burundi kambe Bujumbura agenda babaze inyungu umwe yaba abo banye politiki bari muri opposition yaba abo banye politiki nabo bari muri leta cyangwa abegamiye leta nkabo ba Paul Nkunzimana inyungu babona babifisemwo n'ivyo bintu agahombo babona nk'ubu izo nteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zije kugira gukingira guhagararira abinza gukingira abanyagihugu baguma bagandagurwa tacamira ico babahombye baje ama ngira mbaze incangira kumbaza Odifax nawe Odifax utrabizi ko asanzwe ari mu mahanga n'abandi benshi kandi nibaze ko batagiye kukwanka igihugu cyacu igihugu cyabo cyabibarutse bari bifuza ko giteza imbere ariko kuko nkumbure kumva z'umutekano wabo n'abandi bose barose ubwo buryo barashobora guhunga none bobo babona nakahe kamaro babona nakahe kamaro izo nteko zizoba zije kugira kumara bibaza ko bizoca novuga ubu bwicanyi buhagararikwa cyane nagira mbaze hamwe naho ko mwavuze ko numvise kubavuga ko leta y'u Burundi toba yemeye ko ziza ibandanije ivyankamwe yoba yavyanse bitoca bigenda gute ubumwe bwa Afrika buca bagarika izo nteko canke baraza kwinjira ku nguvu ama kinovuga nako ko ari nkinde
ego sozera
alo
sozera
mugusozera je no sozera mvuga nti abo banye politike bacu abo ba papa bacu nibande barabe uburundi ngo baradusigira bobo naho baze baraduhenda rimwe na rimwe ngo turi uburundi bwejo mugasi mbona ko turi uburundi bwejo uhari uburundi turabarundi buno munsi byo kutishya kuzora tubwira ngo turi uburundi bwejo mbe babona bazodusigira mu gihugu kimeze gute ko mbona na cyane cyane twe bwa bajene umenga turi ku ruhigi babahungu nibiki mbe babona uburundi bwacu buzoja buganahe bo barimo baranagenda imyaka barayirembeje aho bavuze uti badusigira iragi ryiza iragi ryo gukunda igihugu cyo kwiteza imbere iragi gusa ry'amacakubiri kwicana kugira iki
akudakamo
abanyepolitiki
ico cimbiro mushikirije Samuel ni cimbiro gihambaye cyane gose urwaruka urabona ko tamwizero rufise cyane cyane haba mu nyapolitiki bavuga rumwe na leta batavuga rumwe na leta cyangwa abanyapolitiki bari muri leta kuko muri iki gihe ico gwaruka bitanye ne urwaruka bwo muri iki gihe na muri kazoza ikaruri mu bihe bihambaye cyane gose ingwane zose kenshi na kenshi usanga gwaruka ari go ruzifise ubushomeri eka yo hari ngwano ntamashure abariko arakora nereka rero tugende kubyazo mwabajije mushya ntahe Samuel reka dutangure ko Audifax akamaro eka akamaro canke inyungu canke uruhombo muri zo nteko nuruhe mu gihe zitakwemerwa aho kuguruki mu kanya gatoyi cyane gose amasogo na 51 Audifax
Icyambere no gutahura yuko ndabigaruke ko kandi ubuzima bw'umuntu nikatihabwa mu gihe amakungu ahagaze ahagurutse akavuga ati mu Burundi ikerekeye akate iteka rya kazina ka muntu ntiryubahirijwe twebwe rero turaje kubafasha icyo ni kintu dutegeza twese kugenderako kuko gufasha abandi ni ibintu byamyeho no mu Kirundi turabizi abantu bamye bafashanye rero gufasha akaza abantu bafasha barundi kugira ngo batahure neza ku buzima bw'umuntu ariko atihabwa aho ni uhambere duhagararira icambere rero izo nteko zizofasha kizoba icyo tugukingira ubuzima abari muri leta no munsi bo nubwo tutayemera kuko ibyo nibindi ibyo n'abarundi nk'abandi batahure yuko nta muntu ndi numwe akwiye kwicwa aha rero mbere ngaca mvuga nti icyo kizoba ari kinini n'intambwe nini ya mbere tuzoba dukoze intambwe ya kabiri nuko ari ukuzana umwizero hagiye iyo ubuzima umuntu akibaza ati ejo nzobaho ejo sinzobaho turagize kumviriza uyo yahijije kuvuga avuze ko akiri muto ugwaruka gwinshi uno munsi ruri rwirwa rwakurikiranwa abapfunzwe uno munsi batagira uko bangana abahunze batagira uko bangana none nk'abo bose kaduza kabonaka abumva yuko mu makungu Burundi bwakiriwe umukenge abo bose kaduza kabonaka ariyo nkavuga
n'iko
niziraza kandi nashaka ngira bariko babideha nkabo numvise bakikereka y'Burundi byanka byakunda zizoza kuko amakungu ntazoshobora kwemera yuko haba abantu bagenda mu makartier bakarobanura abantu bakabica amakungu arorera ntibizobaho yarashite nibyo mugabo batahure bamenye yuko iryo bara ntizo kugabona noneho
Professor Paul Nkunzimana
hari icyo gituma hategekanije inkingo ya kane yo muri yugwego kwa Afrika yuko mu gihe igihugu kivyanse bafata uburenganzira bwo kurungika inteko ku nguvu nashaka rero abarundi babwire izo nteko zizoza abarundi leta nkuru nziza ibyanka cyangwa ibyemera
reka ndabibutse amasegonda 50 uyarenza ncampa ijambo uwundi muntu reka Professor Paul Nkunzimana namwe mu gico mwishye ku kibazo cabajijwe na Samuel avuga ko mbega inyungu zirihe muri izo nteko mbega agahombo koko kari hehe mu gihe izo nteko zo shika mu Burundi amasegonda 50
ego murakoze izo Samuel avuze bo ego nizo ugwaruka niko ukoreshwa mu bizo zose haba mu ntambara haba mobili zose ziko birawo muri iki gihe igaza ko rero kuje kuri mo ubwa mbere abo pazoca inteko y'abasirikare 5000 bo urundi gusanga bufise abasirikare bari hanze barenga n'abarenga 10000 muri Somalia aho nyine hariyo abasirikare barenga 1500 kandi cyo muri uvuga nuko nta Burundi bwigeze burungika abasirikare hanze ahubwo Burundi byarategetswe kurika abasirikare muri buka neza yuko mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2008 hari umujenerali David Rodriguez yaje ka Burundi mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2007 yaje kandi ubona wakari umujenerali yari komanda ajwe n'ingufu za OTAN niwe yaje gutegeka iki gihugu yuko izo nteko zigenda muri Somali si Burundi rero bwafashe ingingo cyane n'abasirikare bagiye ngaha ejo bundi muri South Africa abasirikare baje gutorwa n'indege z'Amerika indege US Air Force niyo baje kubatora si Burundi rero bwafashe ingingo yo kurungika abasirikare ahubwo n'amategeko twarose n'Amerika n'izo nzego zose zo hanze abanyaburaya baba abanyamerika n'abandi kandi rero abo izo nzego abanyamerika abanyaburaya nibo bafashe n'ingingo mu mwaka w'2012 yuko izo kuduza amafaranga y'imishahara y'abakozi z'amanari bifutwa izo ni kuva mu mwaka w'2010
abantu
Ndashimye cyane Samuel icyo kibazo avuze cy'ugwaruka ni kibazo gikomeye cyane abanyepolitiki bakwiye kwicarira bose bose muracyo cyo kuvuga inoze ko ndabamuriza baroni bizopfa zijya mu gihe cy'Urundi kuba turafite inzego z'umutekano haba polisi n'abasirikare bakwiye kandi bashaka gucungera abenegihugu hanyuma ibyo nuko nanjye ndabivuga ikibazo cy'abanyabwoko mu Burundi nibaza ko atabanyabwoko rikorewa mu Burundi n'abantu ariko babidumisha kugira bashike ku nyungu zabo n'abantu ariko babigira fondo komerse kugira bibe cyane rero cyo nabahumuriza nuko nta namwe kuva byabaho turigera twumva ingingo nk'iyo yafashwe ijya mu ngiro atahantu hari imbo zikwiye zihari kuko n'abandi banyafurika n'abandi bariye kuri uyu bazoziyani bazoziyaniriza kuko ako n'akarenganyo nababwiye yuko izo n'ingingo zategetswe cyane cyane n'ububirigi ubwo bubirigi uri nyuma ya UFN gusa gutegeka abanyafurika bagire mugabo turafite Uburundi burafite abagenzi burafite Abarundi basigura bakerekana yuko atabanyabwoko rikorera mu Burundi nkacyo nshaka gusaba n'inzego z'umutekano ko duhabera amagara ahubwo kuko igihe bari kuvuga nk'ibi utusanga n'abandi bashaka ko izo nzego zoza bakiba baca mujyaho niba bashaka kugira ayandi matake kugira bereke yuko none ibintu biri kuyacika yego mbere batesha bo bose bashaka kuza ngo kugira bashake guhunga abanyu mutekano twibutse abarundi bateza kwicara hano bakiyagira mugabo kuza n'inkweto zibuye hanze nizagira ngo ziraje ku ngufu Uburundi bwa wasi cyo gifata yuko ari abantu baje gutera Uburundi nibaza ko abarundi bazo kuyiteka inzego z'umutekano n'igipolisi zo kuyiteka
tubibutse
ku Burundi ari igihugu kiriko cyikukira tubantu yatondere kwikukira kuko cyariko tondo kwikukira ibyo byose biriko biraba byo kwa mabi kubagarura abarundi muri bya
ibintu tubibutse tumese ko niko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya America ari samenye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafite uwundi munywanyu wa iradio ijwi rya America Jean-Marie Muyoneza
ndabumva
muduwe ku ijambo murafite ikibazo icyumviro
nanze ko baramutse gatonya
mwaramutse neza miriwe neza
kandi nange guhoza abamaze iminsi babura abantu ikibazo nagomba mvuge ahubwo navuga yuko bari batsinze kuko abantu bapfa ni benshi cyane kandi bararenga ahubwo yaba byari bikunda ako kanama kabone kaboheza hakiri kare nyine vuba vuba bagashika ama kuko ibibazo byose byavuye ku mugabo umwe ariwe perezida bakagira icyo bakoze nyine igihugu kikava mu ntuza nyine kuko nk'abantu bahunze burema babayeho nabi cyane ubwo rero ni uko imana burema yataraye igihugu cy'u Burundi kuko turananiwe cyane kuyarenga
urakoze mushyanahe Jean Marie kuri icyo cyumviro turafite n'abandi banywanyi muri radio ijwi rya Amerika bariko baratwandikira Emmanuel Nsengiyumva exacti ntizikenewe abavuga izo nteko ntizikenewe namba kuko hama aterwa abasoda n'abapolisi ahubwo ishyirahamwe rya Afrika ishyirahamwe mpuzamakungu byari bikwiye nyabuna gufata abo bana babwira abanyagihugu ngo bigwane ko aho umva gute wewe Urundi burankwa kibasumba Blaise nawe ati umutekano w'abarundi ugomba kurindwa n'abarundi ubwabo izo nteko kuki zitaja muri Syria canke muri Libya ubwo mu Burundi niho hapfa abantu benshi bagiriye impuhwe canke hari ikindi izo nteko zigamije niba zishunzwe zishinzwe amahoro kuki zitoja muri Syria Theodeste ndagijimana nabate bareke guteba bave mu magambo batabare twize ko uko boronkiye andi makungu umutekano eka nangaho I Burundi bizagegwako muriko murabandanya kumiza iradio ijwi rya America risamenya I Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turi muri cha kiganiro muri sanga mushiga ntahe Audifax mwebwe muvuga iki ku bicikirijwe n'umushiga ntahe Jamari avuga ko izo nteko nazo nyene zari zikwiye kuza ahubwo maguru masha akanya gatoyi cyane gose
bon cyaka subire ndabigaruke ko iyuraje nige n'abanyagihugu barundu n'umunsi babayeho ntibuca none raba hamaze guhunga abantu barenga 250,000 baba 300,000 abo bose bahunze iki hamaze gupfa abantu ibiharuro bimwe bimwe biriko birakikirizwa abantu barenga 300 bishira 400 bamaze gupfa mu mezi make cyane hari ikibabaje cyane n'icyo kintu kivugwa cyerekana abantu bavuga cyuko hagenda hararobanurwa abantu amakarti yamwamwe ugasanga baragiye barisha abantu kandi bakabica ku bwinshi ibyo navyo ni ibintu amahanga n'ukuri adashobora kwihanganira gutabara vyamyeho niba Burundi bwararungitse inteko makungu barazi gwizo nteko zagiye gutabara natwe ntacyo buza ko abarundi batabagwa mu gihe hari hizo ngorane ariko aho nashaka kugaruka ni hehe nshaka kugaruka kuri iki kubera iki twarinze kurindira ngo amakungu bari yarinda gusemerera asemerere urabona umuntu akubwira mu rugo iwawe ati mu rugo wawe hari ngorane reka tugufashe wowe wenyine wananiwe nuko mu rugo rugo rwawe ukimura ibibazo aha ni habarundi dukuye kugaruka tukagira tuti mbega twebwe twapfuye iki mu mitima twapfuye iki mu mitwe habuze iki kugira ngo twame dushikirwa n'izi ngorane mugabo zibandanye nicyo gituma ngira nti izi inteko nizaza muri zo mu Burundi kandi zizoza ikibazo kindi duca duhagararira ko ni kinini mbega tuzova muri ibi bintu byo kwicana tubandanya twicana kubera iki turivamo gute kuko nicyo kintu nyamukuru kuko nidushaka ko ejo tubisubiramo kuko ntaho twoba tuvuye ntaho twoba tugiye hanyuma kandi uyarabagije icyo kibazo ati zaratevye zaratevye kuko twamye twamye dutabaza amakungu kuko twarabona igisirikare kirahari igipolisi kirahari mugabo turabona igipolisi n'icyo cyica abantu hanyuma uyo yaravuze ati igipolisi gisoda kirategwa niba igipolisi n'igisoda gitegwa nabyo nyine bikaba ari byo mugabo bakagaruka nuko abanyagihugu bari muri za Nyakabiga za Musaga za Jabe zahe haribo bagaruka bakicwa aho rero hasigaye yuko yamakungu n'ubundi aza gutabara babanyagihugu
kuko nyari ko ariko baratega ndabibutse akanya nabahaye ko muza muri kubahiriza Dr Innocent Bano igihugu cy'Uganda cyatangaje ku biganiro bishobora gutangura ku itariki ya 28 mbega ivyo bituma uruhagarara mu Burundi rugabanuka mu gihe biganiro byotangura kuri iyo tariki nkuko vyatangajwe
nibaza yuko jewe kurinda ibona no kuraba nkuko namwe nabivuze no kuraba igituma n'ibyo biganiro biba mu kuraba bateza kujya mu biganiro ni icyo ba ibyo biganiro bizaba bishaka gushika ko nitujye gusa kuraba indi biganiro turabe n'icyo byabije kungura abarundi niyo nka bimwe bya mbere byo kugira ngo waje kugabura ibiti intebe bicare mugabo ibiganiro bishobora gutuma abarundi bicara bakavugana ibibazo nyabyo bituma bamwe bamwe baza gukoreshwa kugira baze kwishwa bicara bene wabo kuko byemvuga ko ari gukoreshwa ko mu Barundi nibaza ko bari bamaze kubona kingwano yari yageze kure cyane hanyuma naho mbaje kwishyura ku kibiganiro nashaka kwanza mbari yawe bifatse ndamubwire yuko mu gihe igihugu gitewe kandi kigaterwa hagati aha hantu yaba atereye niyo baza kurondera umuntu yateye niyo ngaha mu bigi mba hariho hariho izimita ivuga ibya terorisme ugasanga nk'amakartie amaburende aruzuye za murembeka amazu arugaye bariko baca inzu ku nzu baza kurondera abashaka kugira bagire terorisme none twebwe niho baza kutubara yuko kubera hariyo karitsi Nyakabiga Musaga tudashaka gukorwamo gukorwa ko kubera abantu baza kwica abapolisi n'abasirikare kubera ari Musaga ari Nyakabiga ari Nyakabiga kubera iki none abo bantu baza gukoresha ayo makarita aho ndetse nashaka kuvuga nawe makunda akaba ashaka kuzana izo ngabo nafasha ahubwo ingabo z'i Burundi n'igitero z'i Burundi kugira bashobore guhasha abo bantu kuko nibo bazana izo ngorane zituma abarundi bajya mu mariya abo bantu bahe yamakunga ingufu igipolisi igisirikare iraho buryo kugera abanya abantu
barakwegera
barundi
ikaba
ukera ibindi bibazo
professor
ndabiganira nazo nibyaba niba zakarundi bazokwicara akavugana ukuri yaba nane byari shabaza kubeshanya mu nyuma hageraho umwe abuze inyungu ziwe bashaka gusubira inyuma akaza kongera
ibyaro professor Paul Nkunzimana ibiganiro mu gihe utangura nk'uko byatangajwe n'igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 28 ni mu minsi mikeyi nko mu ndwi imwe gutyo ubwicanyi bwo hagarara mbega murabona ko igihe byotangura ivyo biganiro ubwicanyi bugabanuka maze nico ki ibazo cy'ukurunga inteko ntikibe kigikenewe
habe na gato kuba uko ibyo biganiro ibyo kobirabana no byaratanguye nka ibujumbura natanguye ibujumbura igihe zari ko biranaba amasasi ariko aravuga ama ingoho naho makatiye n'ahandi abantu babananya bicwa urumva ibyo biganiro bigiye byahagarara mu kwezi kw'indwi byaratanguye ibujumbura nta mutekano wigeze uboneka n'umunsi n'umwe kandi nanone ico nokubwira ico nobabya nuko nabagiye muri ivyo biganiro cere nobe bone mugambe tege tuguru nani tege ivyo biganiro ntavyo tugiye tumenya ivyo arivyo ntituye ducumirwa twabona ku mateleviziyo tuba ku maradiyo n'ivyo rero bizo biri ete bicangiye arusha n'ubundi bizoba co kimwe kandi nashaka gushinga ikindi kintu nibaza ko twose acanga ibintu iyo tuvuga nko mu bibiri ivyo vya terorisme n'ibindi harya haje bajya jihadiste nanoneho ujya mudamu yari kinshuro nyine yigeze kwemeza yuko leta y'Isamika ari bo abanyamerika ari bo bayishinze kandi mukamya yuko bijya bifata muri ibyo bice byose barimo ibitoro bagera bakimura ukuri kwamye kandi bakabigurisha mu banyamerika biciye mu baturukiya no muri Jordani urumva rero nk'uko ndabivuze kuva kare abo bantu b'abanyamahanga nibo badutwara ikawa nibo badutwara ubutunzi bwose nibo batuma ngo amanare ngo afutwe none abo bantu boza kutuzanira amahoro gute kandi imiti nacyo igihugu cy'u Burundi ntabwo kigeze cyikucya gushika n'uno munsi kuko nibyo nabyo bashyikirije kandi byo kurungika inteko muri Somalia ibyo byategetswe n'Abanyamerika muri hariya hari muri Centrafrique natwe z'Abanyamerika n'Abafaransa bakaza no kubitorera bonyine ngaha urumva rero ibintu byerekeye umutekano ku by'ukuri ni ikibazo cy'Abarundi twemere yuko hari amatati ya politiki duhindura ingendo guverinoma yicarane nibatavuga rumwe nayo hajemo amashinga imigambo itandukanye yose amashyirahamwe yose n'amadini yose hakaba inama nkuru y'igihugu iyo nama igahera ihejeje kuzana amahoro nayo ahandi ivyo vyose ni amahoro ishobora kugarukana noneho muvuga gute mbega abantu ibihumbi bitanu bavuze iki abantu ibihumbi bitanu navuye ko
namiwe
yari rwanjye
muri
Kongo aho Monisco ifise abantu barenga ibihumbi 20 ariko muze muve ibice byose bya Kongo na cyane cyane mu buseruko abantu biba barishwa biba barafatwa nabi
egome mu shana yo difax ndabitorere mushyanahe inosamba no yavuze ko bashaka inteko ari abantu bahindwa n'amakungu yabaje n'ikindi kibazo mbega ivyo biganiro vyo shimikira kuki majambo make cyane gose
biratangaje kumva umuntu w'umurundi avuga yuko kurundika inteko ari abantu birirwa barahe amakungu abayigo barahinda amakungu je nibaza yuko biri mu bintu bibabaje kubona umurundi adashobora kuraba uko bene wabo babayeho ngo ashobore kubafasha none kwa babazungu bamaze igihe barungika imiliyoni n'imiliyoni mu Burundi imyaka 10 iheze ubutegetsi buhari kugira ngo hari icyo bigeze bavuga ko bapfa mugabo iyo havutse ibibazo niho bagaruka bakabona mu bubi kubera iki batigeze bababwira bati aya mafaranga muduha cyo cyakuyakoresha uko dushaka ko bigenda gutaha aba bashaka kuvuga bari ko bavuga inteko nabo njewe ndiko ndaraba abahandikwa muri Nations Unies muri ONU bakandika bati ubuzima bwa kiremwa muntu agateka ka kiremwa muntu none ashaka vuga ko mu Burundi bohonyanga agateka ka kiremwa muntu yamaze imyaka 2 mu Burundi ibyo nabonye nagahomera bunwa abategetse mu Burundi nta nibake tutagendanye nibake ntagerageje guhanura ngo ndabereke yuko ibintu biko birama mu Burundi nini ntambara itara n'inture kitaratangura byari ibintu abarundi badashobora kwihanganira rero shaka ndamubwire inya bonye umuntu w'umwenje niyo ramaze imyaka yarahejeje ishuri benshi badashobora kuronka akazi akabona abantu kugira ngo batibirwa baratanga ibiturire kugira ngo n'urubanze rwiwe bukibwe, akabona abantu birirwa baratabwa mu mvuta atacubazira, akabona abantu birirwa baratotezwa mu gihugu hagati. Yesha kwibaza uyo muntu araza Burundi yaragiyeyo yaragiye kuvugana n'abarundi ngo arabe ubuzima babayeho, erege ibiriko biraba abarundi bagashavura gushobora bagira bati ubuzima bwacu none agate busigaye bumaziki. Yesha ko bende wacu batahura aya makungu rero reka dufashe dutahure yuko dukuye kujya mu mugwi w'abantu biyumvira nk'abantu.
Ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise wundi bunywanyi iradio Ijwi rya Amerika amatelefone asana yagoranye ntiyinjira neza mu kugira ngo dushobore kuvugana n'abariko barashaka kushikiriza ivyumviro n'ibibazo, ariko muri aka kanya turafise Eric. Mwiriwe neza Eric?
Eric ndabaramukije.
Mwiriwe neza, murafise iki imviro kibazo?
Jewe ikintu kimwe mbona, yareje kutisigura batubwira ko izo nteko zidakenewe. Halo?
Duga ku ijambo turakumva?
Yareje kutisigura batubwira ko izo nteko zidakenewe kuko ibintu bikorera mu Burundi biteye isoni. Aho umuntu ushobora kubona umuntu afashwe n'igipolisi bwaca ukamutora ikiziga, hanyuma wabura umuntu ugatwara n'igipolisi bwaca ukaburira arengeye. Kini nacho kiko turatangarira ko banka kubera n'ubyo bari bo ba ariko barakora niko bagaruka ere nabo baze nabo mu gihugu cy'Uburundi kirafite cyo kiriho kirafasha nimba n'igituma rero bo banka bibi yagira iki kitwenda kibazo cyane.
Ego murakoze Eric, ikibazo Eric abaje ni ikibazo kibaza ni igituma izo nteko zitoza kandi abantu birwarafa mu Burundi, aho bavuga ko usanga kenshi na kenshi abantu banyuruzwa cyangwa bakicwa n'igipolisi nk'uko Eric ariko arabivuga. Ayo namakuru duteza gutohoza, ari hano namakuru avugwa abantu uko yatohoza eka kuko hariho urundi ruhande usanga babihakana. Icyo ni kibazo nk'umurwi uzoja mu Burundi uzoti ugatohoza ugashira habona kuko bibazo by'ubwicaye mu Burundi bisa ni byagoranye, ariko turafite n'undi bunywa nyuri radio Ijwi rya Amerika. Icyo kibazo cha Eric bashiga nta henda basamukanya mugire ico mu kivuze ko ariko nashaka tubaze na Joel nawe nyene turi kumwe ngaha. Mwiwe neza Joel?
Neza.
Murafite kibazo cy'umviro?
Ubwo ni nta kibazo mfite, ni icyumviro cy'uko n'ubwazi kuko kimwe rumwe rwa Afurika mu Burundi tukaba twe turatembera mu Burundi bwose kanamba abandi Bujumbura turajya ma tubasinzira ndanza kubaga mbega nka wadifansi nawe yagiye ejo bundi yiruka tujye kwitoza aho umukuru w'igihugu wabona nta majwi yoronga acariyuka acabanza kuja mu mwerekano ngo ngababwiye neza hagarara mu yakariga zohagarara kwijyabe ko kwijyabe yari aka igiti kikaritiye nange mu bitano zihagarara Burundi hari hose hari amahoro. Hanyuma nibaza ko abo basanye politike bawodifaisibarakemamendero bakareka gushora urugwaruka bawushira ku icumu na gutera kandi amabashaje avuze induru ngo tabaratare abanyabuhereza iratangiye mu Burundi neza ko asitabwo atambwa gukunda igihugu bafise murakoze.
Reka dutangwe kuri icyo kibazo cya Joel. Mushanahe Odifax amasegonda 50
cyane nibaza yuko igihe hatogwa ibiziga mu Burundi mu nzuzi zitandukanye sabanye politike bo muri opposition bariko barabica abantu, igihe abantu bicwa mu Gatumba sabanye politike bagiye kubica, igihe aba FNL mu 2010 bishwe ku bwinshi sabantu bishwe nandi bishwe na leta, igihe ababikira batatu bagandaguwe bunyamaswa bishwe nandi iyo leta yari hehe. Rero nkavuga nti ibi bintu by'ubwicanyi uyu ari karabivuga niba ari ari inyunga bifisemwo aharura abarundi kuva mu 2005 batawe mu nzuzi, aharura abarundi bishwe mu Gatumba, aharura aba FNL batagira uko bangana bishwe mu 2010, hanyuma garuka tubwire ibyo bintu ibyo ari byo kuko izi nyungu niba ari inyungu z'amafaranga ni byiza mugamo niba ari inyungu z'ukuraba ku Murundi yobaho akubahirizwa uko ari kose mu buto bwiwe mu byo yiyumvira ibyo ari byo byose aha nibaza yuko uyu muntu aracyakuye kujya ku ishuri bamwigisha agatahura icyo ari kiremwa muntu nuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwitukirema muntu kandi akubahirizwa ariho mvuga nti abarundi turacyakuye kwigishwa ni mwe nabo bakwiye kwigishwa n'ukuri
egome professeur Paul Nkunzimana namwe mugire ico muvuze ku kibazo cashkejo na Eric izo nteko zirakenewe nkuko Eric abivuga kuko hariho abasivile bicwa eka bakicwa kenshi n'abantu ba police nkuko yabivuze cyanke ugasanga banyurujwe hanyuma gatogwa bapfuye izo nteko nzikenewe muri icyo gihe
ngo murakoze nkuko na tabona kuva kare ikibazo kiri mu Burundi ikibazo na matati ya politique na matati ya politique kuko haba nkuko inamatwara twagize nabonye nabyo bakare haba abashyigikiye ikintu cya gatatu haba abatagishyigikiye bose n'abarundi ni ukuvuga yuko ari ingorane za politiki na matati ya politiki mugabo ingaruka zigaca ziba mu batari muri byo nacyo gituma rero wa yuko nta nyishu ya gisirikare ishoboka ngo ni nyishu izanye amahoro nta nyishu y'igipolisi ishoboka ngo yaje kwishyu y'amahoro nababwiye yuko naho abasirikare n'amahanga bari bose ni ukuba nta mahoro ari gushika muno munsi haba muri Siriya muri Iraki haba muri Somaliya haba muri Santrafrike haba na n'igwana ngaha hanyu nibwo cye na kane bari bahari ni ukuvuga yuko rero igikenewe kuko nibyo abantu baricwa ku munsi barafa ku munsi ku munsi mu makake na ruguru reka nda ayo n'amakuru amwe ashobora gushikira kandi kuko nari kubona rero kuva na kare hariho intumbero y'abanyabwoko hariho abantu batashifugira ni ukuvuga rero yuko hakenewe yuko haba uguhindura ingendo tuko guverinoma y'u Burundi ikemera yuko ifise amatati ya politiki n'atavuga rumwe nayo hanyuma hakaba inama rukokoma y'igihugu irimo bose n'amadini atari ibiriya twumva ngo biriko biraba yenze bizogenze hanyuma ngo bace babisubiza yarusha kuko nageze kubara kare n'izo biganiro byatangwa hari mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kw'igihe cyose abantu n'ubundi baguma bicwa
egome moshana he bano inosamba nona mwe mu gicu muvuze kwico kibazo nyene cha Eric avuga ko izo ntego zikenewe kubera ubwicanyi bwandanya abantu baguma batoyi babishwe bakicwa nkuko abivuga n'aba polisi izo ntego nzikenewe muri cyo gihe
n'abanyamahanga dukeneye mu Burundi kuza gutora umuti ibibazo by'abarundi kuko niba nta bukore ndikeneye ko nibwo turi dushaka kwikukira nibaza yuko igikuru gihambaye ubu ni uko abanyaburayi n'ibindi bihugu tuba byibanije bareka kujya biraha izo nkohogo rwaruka kujya biza kurasa inzego z'umutekano n'abajejwe igihugu bamwe bamwe nibaza ko bimaze guhagara abarundi bakajya hamwe bakicara bakavugana ingorane zabo batarinze kujya bararonka icyo ni ukwita amapresi yo hanze mwarabyumvise mu kiganiro ariko awutanga witwa Louis Michel ngaha w'umubirigi avuga yuko uburyo bwose buzokoreshwa cyane cyane bageze ku rwego rwo kurungika abasirikare kugira bakureho nyamicubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza izo niyo ntumbero y'izo nteko zishaka kuza ngaho mwarabonye ibyabaye muri Cote d'Ivoire aho bashaka gukura Bagbo niko babigenzeje bazana inteko bacafata na ya migwi bariko baraha ibigwanisho ica yinjira ngize gufata igihugu nibaza yuko ariyo ntumbero abarundi rero ibyo ntituzobyemera izo nteko ntabwo dukeneye icyo dukeneye ni uko twokwicara hamwe hagati y'abarundi tukayaga ibitugoye ibyo defacto yavuze ngo hari ubushomeri ngo hari igiturire abarundi bonyine bakabyiga bakicara bakabiyaga bitarinze kuva hanze izo nzego rero ku bwanze ntizikenewe nizaza mu gihugu abarundi batabyumvikanye ko nibaza yuko bazabaza gutera igihugu tuzabifata uko nyine
egome twibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kuviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafite wundi bunywanyi biradiyo Ijwi rya Amerika iyo ndege mwiwe neza
mwiriwe
murafite icyumviro kibazo munyarutse cyane rwose akanya karagiye
navuga ngo birababaje biteye mubabara n'agahinda
ubwicanyi rimwe kubera Burundi burarenze n'agahamera bo kono kono mbamwe bamwe bavuga ngo nta bwicanyi rimwe kubera Burundi kandi ari ibintu bigaragara buri muntu wese biboneka buri muntu wese mu rumwe arabibona ko ubwicanyi rimwe kubera Burundi ufite umubabaro buri muntu wese ariko nkanavuga ko twebwe nyine ubwacu abarundi twafatana mu nda kareka kwita kumva za politiki cyangwa tureka kwita ko gusa tubesha dutumigamwe n'ibindi twese tugashyira hamwe tukagwanya natwe umuntu ashaka kutumara mu muko yarenze wumvise abantu bapfuye amagana nk'ibyo yabirenze ubundi twebwe nyine tukaduka gufatana mu nda nk'abarundi tugashyira hamwe tukanga abantu bashaka kuducanishamo kuko maze kubona leta ifata umuntu igipolisi gifata umuntu ikamujyana ntagaruke n'ubumva kwa amatwa twahereye ahise y'amaherezo yacu n'ayahe turasaba nk'abanyagihugu amakunga dufashe ko bumva hino ubutegetsi butemewe n'abaturage n'abanyagihugu bose ngo batubemeze twese amakungu yadufasha akareba ukuntu yatwumvikanisha kugira ngo turebe ko uruhagara mu Burundi rwahera ariko ngiye ndabona ibintu birenze
Icyumviro umushantahe iyo ndege ashikirije ni icyumviro gisaba ko abarundi boja hamwe bakagira ubumwe ikabakikura ko abantu bose baba bashaka kubaryanisha ni icyumviro cyiza turafite na Ibrahim mu kanya gatoya cyane rwose Ibrahim ikibazo cyanyu Ibrahim muranyumva Ibrahim nibaza ko afite ingorane reka turagaruka kuri Izayi mu kanya gatoya ariko nashaka mu kanya gatoya bashinga ntaye turi kumwe hariho ikindi kibazo navuze ko duhava dushikiriza ikibazo cy'ibihano leta z'umwe za Amerika zafashe mu ejo ku munsi wa gatanu kwa gatandatu ingingo ifatira ibihano abandi barundi bane nabo akaba ari Gervais Ndira Kobuca akaba na Leonardo Ngendakumana akaba kandi na Joseph Mathias Niyonzima akaba na Alexis Nduhije Mbega mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 mushyantahe Audifax iyo ngingo ifatira ibihano abantu bose leta ya Amerika ivuga ko baburizamo amahoro mu Burundi batuma habandanya ubwicanyi mu Burundi iyo ngingo irashaka gutuma abandi bantu bose bikebuka mu Burundi ku mpande zose mu kanya gato amasomo 30
urakoze nibaza ko mu bisanzwe byari byiza ko hari abantu bagenda baradumwa ku rutoke bati aba bakoze babakoze ibi mugabo nubabwira yuko mu byo jewe nemera iyo umuntu atarajya mu rukiko ngo yagirizwe hanyuma yiregure abakiri umwere nicyo nemera rero naho leta y'Amerika ivuga gutyo ishobora kuba ifise ibyemezo bimwe iyo ivuga uti ibice turabifise jewe sindashobora gutitohoza icyo nzi cyonyine ni kimwe kuko nzi ko izi ngorane hani naho zahereye ku muntu yagize ati jewe ndagiye mu kiringo cya gatatu hanyuma amakungu yose ati ntubijyemo bizaba bitera ingorane nibaza ko unye iyo leta y'Amerika uyu muntu imuzana ikerekana ati inkuru nziza Pierre ibi bintu wagiyemo byatumye haba uruhagarara aho niho jewe novuga nti nicyo nzi cyonyine nicyo maze kubona na yabo bandi uyu yakoze ibi uyu yakoze ibinye abo bantu hari nabo ntazi umuntu agenda arumva mugazi mu Burundi twumva byinshi nta kinini no bivuga ko muri
professeur Paul Nkunzimana
ingorane ni umuntu yitwa Peter Nkurunziza
professeur Paul Nkunzimana iyo ngingo yo gufata ibihano abandi barundi bane irashaka gutuma abandi bose bubadurumbanya umutekano mu Burundi bikebuka twavuze ko ari abo bantu barimo Gervais Ndira Kouca Leonardo Ngendakumana Joseph Mathias Niyonzima na Alexis Nduhije inyishu yanyu mushya na Paul Paul Nkunzimana
ego na narumbise ego yoje mari buze mu tuzi iyo ana Amerika afatiye ko na tuzi ariko mugabo icyo muri uvuga nuko ibyo bihano bifashwe ibyo byose ibyo sibyo bizana amahoro ibyo sibyo bishobora gutuma amahoro aboneka sibyo bishobora gutuma ngo zijyanare kanatsinda ni nabo bategetse yuko zijyanare zifuta ku mafi 2012 sibyo bituma yuko ubutunzi bw'igihugu bugaruka ahubwo bagomba batwara ubwo butunzi bwacu ubutunzi bwo gifise bagomba batwara haba kandi bikabigamije n'ibyo zose za nikeli za hari petrol n'ibindi uba rero kuvyo kuri iyo si ingingo yo kuzana amahoro ingingo yo kuzana amahoro nkuko nabivuze ni uko haba inama nk'igihugu inyamakuru irimo bose kandi guverinoma y'urundi icyemera yuko yicarana n'abatavuga rumwe kandi ikazohera ariko kuva uwo munsi atamuntu umwe asubiye kuri icyo
egome. Reka tubaze na Dr. Innocent Banona wenyine agira icyo avuze kuri iyo ngingo ya Leta Zunze Amerika gufatira ibihano abo bashinga ntawe bandi twavuze mbega irashaka gutuma abandi bubadurumbanya mu Burundi umutekano muri iki gihe bikebuka amasogo na 33 turafise mushinga ntahe Ibrahim aturindiye mukanya nawe nyine afise hava ashikiriza icyumviro reka mushinga ntahe inosambano mugihe cyo mubivuze ku masogo na 33
yuko narishaka ico kibazo nashaka ari umuntu witwa Joel umunyarwanda reka banga Burundi bafatane mu nda nibaza yuko ibyo acaba ngo baraba police ngo ariyo ngo bagenda bagafata umuntu baza kuyoza mu baki ibibazo by'u Rwanda kwa ryo muri aba mugaje y'u Burundi akagekera Abarundi hanyuma icyo ashaka ku kuvuga ku ibyo bihano nibaza yuko ari nyina mico kuko icyo ari nyina mico aho bantu benshi na police nibaza ko makuru dufise ayerekana migambi yabo bantu cyane cyane abantu bafata ibyo bihano yuko bashaka gucanishamo igisirikare n'igipolisi abo bantu n'abantu babo benshi muri abafatiwe baburije mu bwicanyi bunzwi abantu bari bitwaje ibigwanisho bari bashaka gusesa amaraso mu Burundi bakagira ibyo bashoboye byose bakoresheje professionalisme yabo kugira baburize mu abo bantu aricyo gituma imigambi yabo yose yacipa kubera abantu cyitwa cyabafatira ibihano bamwe bamwe mu bapolisi nta kuntu ushobora gufatira ibihano abantu bo muri leta ugafatanya ibihano abantu basabye gutembagana inzego z'igihugu ukabashyira hamwe ibyo ntaho byakabaye ku isi ngo bashyire kuri iyi midomo kandi abo niba bafatira ibihano sibo uno munsi bari bakeneye gufatira ibihano abari bakeneye gufatira ibihano gufatira ibihano ni ababirirwa ariko birukanga hanze bafatira ibihano barondera abatuka Burundi barondera ibigwanisho bahawa ubwo rwaruka abo nibo bari bakeneye gufatira ibihano
umushe na bano twemereye umushe na
murazi ko ni protege na yari yatanze umutahe werekana abantu bariko badombanya mu gihugu abo bantu rero nibo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo n'abanyaburayi bari bakwiye nibyo bari bakwiye gufatira ko kugira bafatire
twemereye ijambo umushahara nka Ibrahim muri ngaho muri beneza Ibrahim muratwumva Ibrahim muratwumva murafise ikibazo icyumviro mu kanya gatoya cyane rwose
yego je icyifuzo nagomba guterera
yego
nuko by'ukuri ewe sishyigikiye ihiganwa rya nteko mu Burundi kubera ikintu mbona ko coba umuti mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko hoba ibiganiro bigizwe n'abarundi rwo nyine ubwacu ikava mu minwe yacu nyine umuntu wese akasohora ibyo yumva byo kubaka igihugu cy'u Burundi kuko jewe icyo ndiko ndaraba je ndi ngahe Bujumbura ibiriko biba byose hariho abarundi bamwe babijyana mu makungu bagenda babeshya ibi na biriya ni ukuvuga ko n'ayo makungu yoza arishikira ku rubuga aha Bujumbura akaraba ibiriko biraba ntawe uvuze ko abantu badapfa ariko ni ukuvuga ko bashyira ko imvugo ndoza rugero ntawe cyane nongera nkavuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza kirafatira ibihano abantu mujyagerevendira ko buca nukuvuga ko ukuntu
haniho turangirije mushe na Ibrahim urakoze cyane rwose ku byimviro udushikirije turashimiye kandi n'abanywanyi bose bi radio ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyimviro byabo amatelefone ntiyari yoroshe turashimiye n'abashinga ntahe twatumiye reka bashikirije ibyimviro bikomeye cyane rwose Professeur Paul Nkunzimana umushe na Yodifax ndabitorere hamwe na Dr. Innocent Bano murakoze cyane rwose mwese turashimiye na ingenieur yadufashe mu ngabo z'izoma hamwe na Fatou Karara yadufashe gutegura ikiganiro cyose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.